Bumva ni radio ijwi ry'America. Radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Majoro Petero Buyoya wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi akaba yaritabye Imana ku itariki ya 17 z'uku kwezi yashyinguwe kuri uyu wa kabiri i Bamako mu murwa mukuru wa Mali kutatashyinguwe i Burundi. Igisubizo ni mukanya. Mu Burundi muri komine Rushaka muri province ya Mwaro ababyeyi bafasha ishuri Shekina School kubarera.
Umwe wese agatanga icyo ashoboye, uzanye isuka azanye isuka, uje kurimara umva abakozi igikorwa gikomeye cyane. Umwe wese aratanga inkunga yahageza kuko iryo shuri ni ryacu, ni rya twese.
Michelline Barandereka uhagarariye ishyirahamwe Shekina aratubwira imikorere y'iryo shuri mu gice duharira ibibera iwanyu mu ntara muri iki kiganiro. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankunzi.
Abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bamaganye bivuye inyuma ibitero byo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ku ngabo z'uwo muryango zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Ni ibitero byabereye i Dekoa no hafi ya Sebo muri prefecture ya Kemo. Byaguyemo abasirikare batatu b'Abarundi, hakomereka abandi babiri. Abagize ako kanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bumvikanishije umubabaro mwinshi nuko bifatanije n'imiryango y'abasirikare baguye muri ibyo bitero hamwe n'u Burundi, bifurije abakomeretse gukira vuba. Abagize ako kanama bamaganye mu magambo akomeye ibitero byose bushotoranye n'ihemberwa ry'urugomo ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi bose babikora. Abagize akanama k'umutekano ka ONU bongeye kuvuga ko ibitero ku basirikare b'amahoro bishobora kuba ibyaha byo mu ntambara, kandi bibutsa impande zose inshingano zabo hakurikijwe itegeko rireba ubutabazi mpuzamahanga. Banki zongeye gutanga serivisi mu murwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele mu majyaruguru ya Ethiopia. Bwari ubwa mbere kuva hadutse intambara ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa 11. Byari bitangajwe na televiziyo Fana ikorana na Leta. Ni mu gihe guverinoma ya Ethiopia ishakisha uburyo yasubiza ibintu mu buryo. Fana yahereye ku kiganiro ibiro ntaramakuru bya Leta ya Ethiopia byagiranye n'umuyobozi w'umujyi wa Mekele Atakiti Haile Selassie, aho yavuze ko amabanki yafunguye imiryango. Ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'iz'ishyaka TPLF mu ntara ya Tigray bikekwa ko bwaguyemo abantu 1000 kandi ko bwakuye mu byabo abagera mu 950. Umuyobozi mukuru wa OMS ishami ryabo ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus ukomoka mu ntara ya Tigray warezwe n'igisirikare cya Ethiopia gushyigikira TPLF yavuganye ikiniga ibyerekeye ubwo bushyamirane mu butumwa bwe busoza umwaka kuri uyu wa mbere. Tedros wahakanye ibirego by'uko agerageza gutanga intwaro no gushyigikira abarwanyi b'intara ya Tigray abinyujije muri diplomasi, yavuze ko afite bene wabo benshi muri ako karere barimo na murumuna we, ariko ko nta makuru yabo na make azi kuva itumanaho rihagaritswe. Muri Cameroon impanuka z'imodoka zo mu bwoko bwa bisi zatwaye ubuzima bw'abantu 39 hagati y'umurwa mukuru Yaounde n'umujyi w'ubucuruzi wa Bafoussam mu burengerazuba bw'igihugu, hakomeretse abantu 19. Perezida Paul Biya yategetse ko hahitakurwa iperereza ku cyateje izo mpanuka. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yoherejwe na Perezida Biya ahabereye impanuka. Yavuze ko impanuka ya mbere yabaye ejo ku cyumweru mu masaha ya 9 za mu gitondo ubwo bisi yari ivuye mu mijyi yo mu burengerazuba Fumban na Bafoussam yagonze urutindo hafi y'umujyi wa Makenen. Iyo bisi yabirindutse metero 30 mu gice cy'akamye cy'umugezi. Iya kabiri yabaye ubwo bisi yagonze abaturage n'abakozi b'ubutabazi barimo gufasha abakoze impanuka mu modoka ya mbere. Perezida Paul Biya yifatanyije mu kababaro n'imiryango yavuze abayo kandi yifuje ko abakomeretse bavurwa vuba. Mu myaka 10 ishize Cameroon yavuzwemo impanuka zo mu muhanda zirenga 16,000 zahitanye abantu hafi 2,000 buri mwaka. Afghanistan n'abatalibani biteguye ibindi biganiro mu mwaka utaha. Abayobozi muri Afghanistan bavuga ko guverinoma yafashe icyemezo cyo gukoresha icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'abatalibani i Doha muri Qatar ahabereye ibya mbere. Ibihugu bitandukanye byarwaniraga kwakira ibyo biganiro by'amahoro harimo Norvège n'Ubudage. Idoha ni naho habereye ibiganiro by'amahoro hagati ya Amerika n'abatalibani byatumye hasinywa amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Ni naho kandi abatalibani bakomeje kugira ibiro bya politiki mu buryo bw'ibanga hashize imyaka. Ibiro bya Perezida Ashraf Ghani nabyo byemeje ko Idoha ariho hazabera ikindi kiciro cy'ibiganiro kugira ngo bitangirire igihe. Ghani yari yarumvikanishije icyifuzo cy'uko ikiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'ibindi bizakurikiraho byabera muri Afghanistan. Cyakora abatalibani ntibemera guverinoma ya Ashraf Ghani kandi bateye utwatsi icyifuzo cye. Umuryango w'ubutabazi Global Response Management ufite intego yo kwita kubimukira mu rugendo rwabo bajya muri Amerika. Uwo muryango udafite aho ubogamiye ugamije ubutabazi uyobowe n'abasirikare ba Amerika bacyuye igihe. Muri uyu mwaka gusa uyu muryango wavuye abimukira ibihumbi, ubu urimo gushyira abo bantu mu bigo nderabuzima biri mu mujyi wo muri Mexique hakurya y'umupaka wa leta ya Texas iherereye mu majyepfo yo hagati muri leta zunze ubumwe za Amerika. Cyakora uwo muryango urashaka gukora ibirenze ku gutanga igisubizo mu bihe by'ibibazo nyirizina, ahubwo ugashyiraho uburyo bwatuma ubuzima bw'abimukira bukurikiranirwa hafi mu rugendo rwabo bava muri Amerika hagati. Ibyo ni bimwe mu bikorwa by'ubutabazi byiyongera kandi byihutishwa muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona cyatumye ibibazo by'abimukira mu bijyanye no kwitabwaho mu by'ubuvuzi bijya habona.
Arakoze ejo ni amukankusi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram gram adresi yacu ni Zewa Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu gihugu cya Mali habereye umuhango wo gushyingura nyakwigendera Pierre Buyoya wigeze kuba perezida w'u Burundi. Yitabye Imana ku itariki ya 17 z'uku kwezi azize indwara ya COVID-19. Mu kanya navuganye na mugenzi wacu Pierre Claver, ni inkuru uri Kigali mu Rwanda, mbaza kumubaza impamvu Major Pierre Buyoya atashyinguwe mu Burundi.
Icyo kibazo twakibajije umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Pierre Buyoya, we twakibajije asanzwe ari bamakombere mu gushingurana iteka uyahoze yatwara Burundi. Yatubwiye yuko umuryango wari wifuje yuko nyakwigendera Pierre Buyoya ashingurana iteka mu Burundi, ariko leta y'u Burundi kugeza ubu ntiyari yemera, nuko perezida Buyoya yitabye Imana ntacyo yigeze bitangaza ko leta y'u Burundi rero ngo yishyuye umuryango yuko yemeye ko Buyoya yoshingurana iteka mu Burundi, ariko ntahabwe icubahiro nk'icyo wahoze atwara u Burundi, ko yohambwa nk'uwundi murundi wari wese yoba yaguye hanze. Umuryango we rero nawo uvuga ko bidashobora gukunda kuko yatwaye igihugu imyaka irenga 10, bica bihurirana n'uko igihugu cya Mali cyemeye kumushingurana iteka, kigakura ikiziga ciwe mu gihugu cy'Ubufaransa aho yaguye i Paris, hama kikamushingurana iteka. Perezida wa Mali mbere yanavuze ko Buyoya azogigwa nk'icibutso cy'amahoro mu gihugu cya Mali.
Uretse ibyo umuryango wa Pierre Buyoya wavuze, hari icyo leta y'u Burundi yigeze itangaza kubyerekeranye no kubatashoboye gushyingurwa mu Burundi?
Gushika ubu ntacyo leta y'u Burundi irabivuga ko ku mugaragaro mu itangazo canke mu kindi cyose cyose, ariko umwe mu bergeye ubutegetsi mbere ari hafi y'abavugizi b'umukuru w'igihugu yavuze ko u Burundi budashobora kwakira uwatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'1993 ubutegetsi bwa perezida Ndadaye, ndetse akaba yanakatiwe n'urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo mbere akaba anagerezwa kuba afise uruharamo muri kudeta yahatswe gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Bamwe rero mu bagize leta y'u Burundi bavuze yuko uwo atoshinguranwa iteka nk'uwahoze atwara u Burundi, kandi hari ibyaha bitandukanye yagirizwa birimo gusesa amaraso, naho perezida Buyoya apfuye n'ubu akibihakana, kandi yari yavuze ko agiye gusubira kunguruza urubanza yaciriwe mu kwezi kw'icumi guheze.
Pierre Claver niyo nkuru twibutse hari abandi bahoze bayobora Burundi baguye hanze y'igihugu ntibemererwe cyangwa se bakemererwa gushyingurwa mu Burundi.
Ministre twavuga ko President Petero Buyoya atari uwa mbere aguye hanze y'u Burundi ariko n'uwa mbere igihugu cyanse gushingura niteka mu gihugu. Twavuga nka Jean-Baptiste Bagaza ari nawe mbere yatembagajwe n'ubugitaje imana President Buyoya uyaguye mu gihugu c'Ububirigi mu mwaka w'2016 ariko leta ya President nawe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaramutahukanye imushingurana iteka mu itongo ibujumbura ahitwa Ikiriri mu itongo rya rwahoze ari President Jean-Baptiste Bagaza. Ubundi yaguye hanze ni Michel Micombero nawe yajyakuwe ku butegetsi na Jean-Baptiste Bagaza mu mwaka w'imikine 1976 uyaguye imogadisho muri Somalia muri 1983 ariko leta yemeye kumushingura mu Burundi aje guhambwa ku itongo ahavuka muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Twibutse ko aba president bose uko ari batatu Jean-Baptiste Bagaza, Michel Micombero na Pierre Buyoya bava mu komine imwe n'intara imwe. Wundi yaguye hanze ni Cyprien Hajyamira yaguye mu gihugu cy'u Rwanda mu ndege yari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana yahoze atwara u Rwanda hari muri 1994 ariko nawe yatahukanye guhambwa mu Burundi. Uwo gushika n'ubu rero ibisigariya byiwe bikiri hanze mu gihugu cy'u Busuwisi n'umwami agira kane umwambutsa abangira icenge. Nawe leta y'u Burundi yari yashatse kumushingwa niteka mu Burundi ariko umwe mu bagize umuryango wa umwambutsa abangira icenge aravyanka muri kino gihe ibisigariya byiwe biri mu gihugu cy'u Busuwisi i Geneve. Cyo twarangiza ko nuko hari umunyamategeko yize amategeko mpuzamakungu ijwi rya Amerika ryaganire nawe ni honorable Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka akaba aturuka mu mugambi umwe iprona na Buyoya aho twavugana yatubwiye ko ngo bitebe bitebuke ibisigariya bya Buyoya bizoteba bitahukanwa mu Burundi igihe yavuze ko igihugu kizoba casubiye ku murongo mwiza ngo leta izoteba imutahukane kuko yagize ati President Buyoya ni itunga ry'igihugu yatwaye Burundi imyaka 13 kandi ngo azote batahukanwe ahamanwe iteka mu gihugu yatwaye kandi yakoreye. Uko niko uwo umunyamategeko mpuzamakungu Emmanuel Nkengurutse yabitubwiye.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze cyane kubera ibyo bisobanuro uduhaye. Ukomeze udukurikiranire iyo nkuru tuza kugeza kubumva ijwi ry'Amerika makuru yacu ataha umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venisa nawe.
Tukivuga ku Burundi tunyarukire muri komine Rusaka muri province ya Mwaro hari ikigo cy'amashuri kidasanzwe Shekina School imaze imyaka 9 itangiye ifite umugambi wo gutanga uburezi bwatuma abaharangije bashobora gukora mu bihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Uhagarariye ishyirahamwe Shekina Micheline Barandereka yasobanuriye imikorere y'iryo shuri abanza kumbwira aho ritandukaniye n'ayandi.
Ishure rya Shekina School ni ishure ritanga ubumenyi bwiza mugabo hari cyane cyane yuko umuntu abavyeyi batazana abana gusa ariko bafite uruhara rukomeye mu iterambere ry'iryo shure n'iterambere ry'abana babo. Abanyeshure baraza hanyuma tukabafungurira ariko ibyo tubafunguriye n'abavyeyi baba babirinye ni ukuvuga ngo abavyeyi rimwe mu ndwi baraza kurima ifungurwa abana babo bazofungura ku ishure bafungura mu gatondo bakongera bagafungura saa sita nyuma yuko basubira mu ishure.
Ariko se iyo gahunda yo gusaba ababyeyi kuza guhingira abana mwayitewe n'iki?
Kuko twasanze abana bafite ikibazo cyo gufungura nabi ni ukuvuga icyo bita kwashiroko malnutrition dusanga ntibari bwige ntibashobora kwiga neza batabafite ivyangombwa bikwiye mu mubiri bituma abana bamererwa neza. Icyo kibazo rero twagitoreye hamwe n'ababyeyi abavyeyi inyishu y'ikibazo twagitoreye hamwe n'ababyeyi twababwiye tutabana nubwo twebwe twazanye amashure habutse amagara kugira ngo bashobore kuronka ubwo bumenyi rero baca bigira inama bo nyine bati twebwe amaboko turayafise twereka aho turima aho turima kandi tuzoza kurima tubishaka kuko bizofungura abana bacu ni ukuvuga ngo inyishu yavuye muri bo
jege kanako vyukuri n'umugambi wabo ni shure ryabo ni cyabana babo n'ivyo barinye duca twifungura abo bana bakamererwa neza bakabona kwiga neza
n'ukuvuga ko gahunda yo kurira abana no kwita ku buzima bwabo muyumvikanaho n'ababyeyi
tugendeye mu mihana tukaraba abo bana aho bava tukaraba uko babayeho twabonye bikenewe cyane yuko abo bana mu by'ukuri kugira ngo bashobore kwiga neza nuko n'imihana bavamo n'imiryango bavamo ishobora kuba imerewe neza aje ku ishuri agasubira muhira hari ibibazo ntacyo twatumufashije cyane
none se mukora iki kugira ngo niba umwana aje ku ishuri akarya ifiriti akanywa mata nagira no mu rugo naho ayabone mu bigenza gute kugira ngo ibyo umwana abona ku ishuri abibone no mu rugo
twatanguje kubaha impene impene umwana wese aje ku ishuri tumuha impene imwe twakoze ibyo bita chaîne de solidarité no kuvuga ngo impene imwe wihaye umwana ivyaye azoyiha mugenzi we nukuvuga ngo abana bose bakaronka impene iyo mpene rero ni kugira ngo uje gufasha mu muryango tuvuga ngo ni impene y'umwana y'ugusomesha umwana iyo mpene imaze kushika mu muryango itanga amase buri mwaka ivyara kabiri nukuvuga ngo wa mwana niyagera mu mashure azokenera kubiha minerivare cyangwa agakenera kubiha amashuri y'amafaranga y'ibikoresho by'ishure wa mubyeyi azokwikora kuri ya mpene ayirose agitangura ishure rya zero nk'uko bakunze kuryita nge maternel azoshika mu w'indwi ya mpene imaze kubyara kenshi cyane umuryango urisananuye mu buryo bw'amase ugaronse ifungurwa zikwiye zo kugaburira wa mwana yakwashira ko birahavuye bwa butunzi bwa bukene burahavuye hanyuma utunze umuryango urahinduka
niba mutanga impene zo kugira ngo abo bana bashobore kugira ubuzima bwiza mu rugo iyo bageze ku ishuri naho bahasanga impene namwe murorora hari ubworozi mufite ku ishuri kugira ngo ibyo barye muhira nabyo babone ku ishuri
tufise ubworozi bw'akarorero bw'ingurube ubworozi bw'ingurube twabushyizeho kugira ngo budusahirize dushobore kubona amase kuko iyo turima izo mfungurwa aba bana bafungura ku ishuri bisaba amase menshi dutanguza ubworozi bwo kurima bwo korora ingurube hanyuma tukabona ayo mase hanyuma kandi bakaturabira ko n'akarorero uburyo tworora nabo bashyitse mu mihana bakabona ko by'ukuri igitungwa kizana uburyo budasanzwe bushobora gusahiriza ugakuraho ubukene mu muryango ubwo bworozi kandi ntibudufasha gusa mu mase ingurube ziragwira cyane buri mwaka turagurisha kabiri mu mwaka tukabona amafaranga yo guhemba babigisha bigisha ba bana bacu bumva bifise uruhara bubiri buradukura mu bukene badusahiriza mu guhemba bigisha ariko kandi burazana n'amase tukingura byinshi tugaburira ba bana bacu
kuva iryo shuri ryanyu ryashingwa mumaze kugira abana bangahe
dufite abana 250
bari mu mashuri angahe
bari mu mashuri ahera mu ntango iyo bita maternel agashika mu mwaka w'icyenda twagiye dufata buri shure twongera ko buri mwaka ntitwugururiye amashuri icyarimwe twatanguye uwa zero umwaka ukurikira dushyira uwa mbere umwaka ukurikira dushyira uwa kabiri ubu tumaze imyaka icyenda tugeze mu w'icyenda
hari inkunga mubona ya leta cyangwa se muyishakamo nk'ishyirahamwe ry'ababyeyi
leta iraduha inkunga kuko dukoresha porogaramu ya leta ni ukuvuga ngo leta iraduhaye ibiporogaramu nziza niyo bagombye kugira amahugurwa abigisha bacu nabo barajyamo inkunga ya kabiri ni abo babyeyi twebwe twese hamwe na twebwe turi imfukira zaho turi muri abo babyeyi umwe wese agatanga icyo ashoboye uzanye isuka azana isuka uje kurimara umva abakoze igikorwa gikomeye cyane umwe wese aratanga inkuru yahageza kuko iryo shuri ni ryacu irya twese
ariko leta igikorwa mukora iragishima
ego cyane baranaduhaye agashimwe mu 2017 n'ihenzi n'ibihumbi 2018 baranaduhaye agashimwe muri wa munsi mukuru w'abantu bateje imbere amakomine y'iwabo umunsi mukuru uba mu kwezi k'umunani bahora baraduhaye agashimwe ku mugaragaro baradushimira bavuga ko ibikorwa dukora ari iby'akarorero kandi natwe ushaka duhaye inkomizi zo gushishika.
Mbese intego y'ishuri ryanyu ni iyihe?
Intego no kunana wese aba mu misozi aba mu rirare yogira ubuzima bwiza biciye mu mashure, biciye mu magara meza, biciye mu gufungura neza, biciye mu kuba ahantu heza. Twasanze by'ukuri ari ukwegekwagane kw'ibintu. Nushobora kuvuga ngo uraje kwigisha umwana gusa utegereza kuraba ko uwo mwana ugiye kwigisha afite amagara meza, ariko wumva twaciye tubona ko akeneye gufungura. Nushobora kuvuga ko uwo mwana amerewe neza mu gihe ataha mu bukene ashitse muhira, naho yafunguye ku ishuri muhira adashobora kuronka icyo afungura. Byasaba ko n'imiryango tuyisahiriza tukayiha iyo mbene ishobora kuzana ayo mate, umuryango ugasubira ukabona icyo ugaburira abana. Izo rero ni ibintu by'akarorero dukwiye ko kugwiza cyane mu gihugu cyacu, tukamenya ko umwana agizwe na byinshi. Ntashobora kwiga amagara yiwe atameze neza, adafunguye neza, atabaye heza. Ibyo ni byo bizana iterambere nyakuri kandi rirama. Ufashe ikintu kimwe uruhande rumwe, usanga by'ukuri watakaje n'inkomezi n'uvunyishwi wakoresha, ariko ubifashe muri rusange ukavuga uti uyu mwana kugira abeho neza, yige neza, yambare neza, aronke amagara meza, bisaba kw'ibi byose tubikorera hamwe. Niyo nyigisho twazanye ku babyeyi, niyo nyigisho twazanye naho baba bari mu bukene. Turabereka ko kuva mu bukene birashoboka, turi hamwe birashoboka.
Mumaze imyaka 9 mutangiye mufite maternelle mukagira amashuri abanza ndetse nayisumbuye, muzagarukira hi hari gahunda mufite yo kugirana kaminuza?
Imana idushoboke, aba bana turabona twobabandanyiriza muri kaminuza kuko birakenewe. Hari iwacu ambaye inyuma y'universite ni make mu gihugu hagati, Imana idushoboke tuzagomba kuzoshika no kuri universite.
Micheline Barandereka, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane na mwebwe.
Kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tuzasura indi ntara muri 18 zigize Uburundi.
Bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi ry'Amerika rikomeje kubifuriza kuzasoza neza uyu mwaka wa 2020, tukinjira muri 2021 mu mahoro. Tuzakomeza kandi kubaha urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi zanyujije ubutumwa kuri mugenzi wacu James Jovin.
Akazina kanje ni Fania Wose Domitira batazira mama Julieta, ndi mu ikambi y'Induta. Basha umunsi mukuru wagenze neza, Noweli twarayiriye byagenze neza. Turabipfuriza umwaka mushasha, nawe muze mu buge ntuzubage. Nagomba gutasha Yanwari yana muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande, nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na Gwandanga na numva ngo ubungasiga akora imuhinga, nawe ndamutahije. Hama rero na n'izindi nshuti zose bagiye banyabagirika bamwe sinkimenya bari abandi, numva ngo bari mu zamara w'abandi mu Rwanda. Abo babaza akazina kanje nawe ndabatahije, abo twahora tubana bose banyumva ndabatahije, abandi ntahije nabo turi kumwe mu ikambi y'Induta. Dukorana igikorwa cy'ubusenzi harimwo umukozi w'Imana Fredina hamwe na Joseline na Niyosaba, bose ndabatahije na Wadaforoza dufatanije igikorwa. Mani waheza gire, nuko kwa aluko watasha, yari jeo ni hawoso domitira. Davi puri junga kamuiza, musha muhire, wabibiri na mirongu biri na limwe, umuzemu uge nuzu waje.
Ni tuka shoferi silive mba mungambi ya ndota. Ndashima chaneko, umuse mkwa gende neza, haomba na nambara zava, ye. Jage neneza tuka senza mahoro, kandi kwa zanumusi sara mahoro. Hanyuma, awoni puta kutasha. Ndikonda tasha mkuku wanji ali mvurundi yitukwa anwane nonon ndifuza kutasha umuhungu wachuitukwa majariku sika hungu ali mvurundi mikumneka yogoro ndifuza kutasha uitukwa nsamiwana sarumo ali mvurundi mikumneka yogoro ama ndifuza kutasha uitukwa nizigimana diodone ali mungambi ya mutendeli ndifuza kutasha uitukwa ndahimba zereki masi ari umutendeli azoni shutira niko ndadonda go hanyuma ndifuza kutasha witwa murumunanje kwa seriake ari muri hostarari hanyuma ndabifurije amahoro ko ni mwaka uzoza woshika tura amahoro twese imana ibahezagire
kana imana Dorine ndi mba mu nkambi ya Nduta no heyi umunsi mukuru twawuriye neza ariko ndifuza kuwipfuriza abagenzi wanje ndashaka yuko abagenzi banje nabo bohimbaza amahoro nk'umugenzi twanye sinyabenda ndamwipfurije amahoro abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro nashyangazi ari mu Burundi ndamwipfurije amahoro kuko natwino nta ngorane zahabaye umunsi mukuru wagenze neza ndetse n'abagenzi bose no bafisi no mu nkambi ya Nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza n'umwaka mwiza mushasha uze wishike Induta tura mahoro kandi tuze turangiza amahoro
kuko noheri yabirarenganye atafufumbi byutse muri Tanzania nico gituma tuvuga yuko noheri yagenze neza kandi byose byagenze neza atari utwo nkubwiye gusa nashaka no gutasha inshuti n'abagenzi tudaherukanye cyane cyane bagwiza Paul ari mu Burundi niwe mwana wanje asa ni imfura kuko imfura yarapfuye niwe yasigaye ari imfura ari i Bujumbura mu Kinama rero ubundi ari Nyarugusu yitwa Ndayiragije Moise cyane cyane abo ni bo mvuga n'imiryango yabo
barasugana ari muri Nduta ndabashimiye kuko mwaratugiriye neza murakoze kuko Noweli yagenze neza umutekano wabaye wose nta ngorane zahabaye mwarakoze none nashaka gutasha inshuti zanje hariho umuhungu wanje ari mu Kinama yitwa Bagwiza Paul ndamutahije n'abana biwe bose n'abuzukuru banje bose hariho Emmanuel hariho Bagwiza Paul hariho Emmanuel hariho na Ndayiragije bose uyo Ndayiragije rero ari muntu uze Inyarugusu ndamuramukije hariho umuzukuru wanje ari mutendeli nawe nyine ndamuramukije nyina wiwe yitwa unyamwana yitwa Cedric ndamuramukije na nyina wiwe ndabipfurije umwaka musasa
nitwa Nibigira Marie
umunsi mukuru twawuriye neza nta ngorane ikindi rero ngomba gutasha inshuti n'abagenzi nikuja kuramutsa mubi barahari Burundi intara ya Muyinga mukuru wanjye abandi nikuja kuramutsa ibuje kuramutsa umuhungu ari ahari Bujumbura umunyeshuri witwa Ndobarinda ari hose ubundi kandi nikuja kuramutsa umuhungu witwa Jean Marie Ntutimana ni mukayanza ndabaramukije gose ati amahoro meza ndabikwije umwaka mushasha igiye gutangura tuje tubuje ntutuje dutumerere neza tuje tubura nk'amahoro umutekano Imana nihatugeza tuzabonana twese turi bazima dukomeye
impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ukunda udumwifuriza amahoro niyo ya mbere kandi ku ijwi ry'Amerika tuzakomeza kubaha urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubile ya Baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mutega amatwi muri benshi kandi buri munsi ijwi ry'Amerika mwitegure za kurangiza umwaka mu mahoro kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza
Radio America yabaye ikintu cyacu ubukerera
no gutanga icyambo mu banyagihugu.